Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Patrick Mitabaru.
Mirwe bakunzi wa radio Nzamba agateka kawe kaze kwino sango y'amakuru mu Kirundi turi kwa gatatu igenekerezo rya 14 Ruhuma ingingo nkuru nkuru zigizano makuru na shure shingiro narimwe gigeze rikora kuri uno wa gatatu muri komine y'amabayi ntara ya Cibitoke abanyeshure baba abakwije canke badakwije imyaka yo gutora bararitswe kuja kwifotoza kugira baronswe ikarata ndangamuntu ku mbo z'amatora. Igipolisi cy'u Burundi cyatangaje cese ko cahawe amategeko yo gutuza abazofatwa bariko bigisha gutora oya mu matora yo guhindura ibwirizwa shingiro. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi atanga akarorero ku banyeshuri babiri bo mu ntara ya Ngozi. Jean Marie Ndabashinze araza kubitubwira nido nido. Mu gatega ka muntu abantu 24 nibo bishwe mu kwezi kwa mbere abandi babugwa irengero ryabo ivyo bikaba biri mu cegeranyo cishiramwe akate matoza yaryo akerekana kandi abantu 33 bapfunzwe amategeko atubahirizwe. Kaze mwese mukanya nido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Teodomire Manirambo na niwe ari mu buhinga bw'ivyuma nyuma y'abanywanyi b'umugambwe SNDFDD n'ugwaruka rukomoka muri uwo mugambwe. Igipolisi naco camenyesheje icese yuko caronse itegeko yo gufata uwo wese atariko arakora ivyo guhindura ibwirizwa shingiro nk'uko leta ibishaka. Petero Nkurikiye avugira urwo rwego amenyesha yuko muwo amaze gufata harimo abanyeshuri babiri bo mu ntara ya Ngozi bafashwe ku munsi wejo bariko bigisha kuzotora oya. Inkuru tubaza Jean Marie Ndabashinze.
Ngo bariko barakwiragira amazu baca inzu ku nzu bigisha kuzotora oya ngo hagaragaramwo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye. Petero Nkurikiye avugira igipolisi akamenyesha yuko itegeko bamaze kuriroga ryo guhagarika uwe wese atariko arakora uko ubutegetsi bubishaka.
La mise en garde est adressée particulièrement à la jeunesse.
Uko kugabisha kuraba cyane cyane ugwaruka ruhendwa n'abanyepolitike bamwe bamwe akaruriruka hafi n'abanyeshuri bafashwe ejo none munsi be n'umwigisha Ingozi muri komine Nyamurenza. Abanyeshuri babiri bakaba ejo kumugoroba igice saha 12 baca kunzu kunzu bigisha abantu gutora oya. Ugwaruka rwategerezwa kwibuka kahise kakino gihugu kahise kahafi mwaka 2015 ubononeho polisi charonse amategeko atomoye charasabwe gukora bimwe by'akarorero hashizwemo ingufu nyinshi cyane ariko hisumbwe amategeko
avec la plus grande rigueur et la plus grande fermeté conformément bien sûr à la loi.
Mugihe Petero Nkurikiye avuga gutyo mu mashure atandukanye naho inkuru zibaye batumenyesha yuko abayobozi b'amashure basa n'abariko baratanguranwa mu kwirukana abana batariyandikisha muri komine Mugwi. Eje abayobozi b'amashure bari muri iyo komine barahevye baraherekeza abanyeshure aho iryo yandikwa ririko rirabera. Abadafite karangamuntu nabo bakaba baca bakabasabira kuri komine naho nyene bataba bakwije imyaka yo kuronka karangamuntu. Mu ntara ya Bubanza imbonera kureza rizashinze ibariyeri kubarabara rya Gihanga aho atamodokari yarengana abarimwo badasatswe ngo berekane yuko biyandikishije. Mu Rutana kuri Ekofongoma urongoye iryo shure koronari ya Bukuru yabwiye abanyeshure kwidirapo mu gatondo yuko uwuzi yuko atariyandikisha yoshira mu mutwe yuko atari mu baregwa biwe. Tugarutse ku mvugo ya Petero Nkurikiye agatogwa atavuga yuko nimba abatware n'abapolisi batanguye gufunga ngo bari bakwiye guhera ku basNDFDD ngo kubera aribo bariko barigisha kuzotora ego kandi seni yavuze yuko ataragera
abasendedefudede n'abo mu ntwara bariko barigisha gutora yego nk'uko tubibwirwa na seni ataragera gutora yego canke oya. Nimba abajejwe intwaro abapolisi bobwiwe bahagarika bari bakwiye guhera kuri abo bariko barigisha gutora yego kuko ntiharagera yuko bigisha kuzotora yego.
amajambo ya Petero Nkurikiye rero akerekana yuko ibiriko biba mu Burundi ari akayobera abahinga kuko atawe kimenya umwe wese ibyo ari kuriwe gukora no kuvuga.
Jamarinda bashinze kubwa Richard Hagabimana yahoze ari nkwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi mu majambo yashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye wagaragaza ko ari ubutumwa bw'iterabwoba bwa Petero Nkurunziza yashatse gushikiriza. Ivyo iyo nkwazangabo rero kabivuga yahoze mu gipolisi akavuga ko ari ukurikirane ngwamabi yakozwe n'igipolisi kuva mu mwaka w'2015. Richard Hagabimana
gipolisi munsi yavuze ibyo avuga yagabishije avuga amajambo atari makenya ndetse natahuye n'uko n'umutumwa wa Sebuja n'igikoresho ijambo rya Nkurunziza yagombye gushikiriza akarikisha ku muntu yambaye impuzu z'igipolisi mugabo ijambo ni rwiwe. Iryo jambo rero rikaba ari rwiwe nyine nk'uko yabivuze ku itariki 12 z'ukwezi kwa Kigarama umwaka ushize avuga yuko uzofatwa ari katora oya cyangwa yigisha oya azoca arungikwa mu ijuru. Birababaje cyane rero birababaje cyane kubona wabwirizwa kuvugira igipolisi wabwirizwa kuvugira inzego z'umutekano avugira umuntu umwe hanyuma akamuvugira kugira ngo agaragaze akwiragize ubugizi bwa nabi bwiwe akwiragize kugomba gukandamiza abanyagihugu. Icyo mbona mu bisanzwe namuraza ariko arabivuga urabona ko atari umuntu yemera cyane ibyo ariko aravuga umurundi umenya nta nabibu mugabo arabivuga kubera azi yuko abwizwa kubivuga kugira ngo akize agatwikiriwe. Aho rero nasa ngomba ntandukira ku byerekeye igipolisi igisirikare reka ibyo byose twita le code de défense de sécurité uyu munsi babwirizwa gucungera umutekano bakacungera amateka n'amategeko y'igihugu eka bagakora ibyo byose bishoboka kugira ngo umurundi abe ntihagire ikimubangamira mu mateka yiwe. Uyu munsi birambabaza cyane mbona kandi nazi yuko nkuko na manda bivuga yuko abenshi muri abo bari mu gisirikare cyangwa mu gipolisi n'abantu buzuye impunzu uvuye kuri bajya bategekwa gukora amakosa gukora ubwicanyi n'ayandi mabi menshi hariho n'abandi benshi bibabaza cyane bakabura uko bagira. Abo ba mbere bo batuma gukora amabi bagowe kubera barakora amabi batayashaka nta n'umwe yifuza gukorera ikibi mwene wabo nta n'umwe yifuza gukorera ikibi mwene kwica mwene wabo mugabo kubera igitsure cya Nkurunziza bakabikora kandi aho bukerejo bazireza kubazobyishura.
Richard Hagabimana rero akaba yahoze ari intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi mu kanya amakuru arabandanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Umunaho dukubitire mu ntara ya Cibitoki na nabi babwiye mu ngingo nkuru muri komine ya Mabayi aho atashure shingiro na rimwe ryigeze ryugururwa kuri uno wa gatatu abanyeshuri bose baba bakwije canke badakwije imyaka yo gutora bararitswe n'abajeje intwaro kuja kwifotoza kugira bahabwe ikarata ndangamuntu za gusa. Kurikira uno munyagihugu yaganiriye na Radio Inzamba.
Kuri guhera lendi ababwira ko ngo bazana ngo abantu babafotora kugira bahakora amatera ya kongera mayidansi kuguhera kongera bakurikije batanguye lendi kamubu no bayabandanya umunsi rero niho hoho babasohoye bose ku mashuri nta na hamwe bize muri desema ba imbonera kure nyine n'abandi bashedo zone n'abita n'abaterekera hariho umwarimu yitwa Jacques kudashuri kwita isoko sinzi akabamo na shedo zone wa Buhoro abasohora abana babaduhitiyo basanga amahoro nzira yuko bagenda ngo nongorage kubonera amasasima abandi bitokoreshe bafate mu gitondo rwose batoye bahinda basubire inyuma amashuri yose yo muri desede mabanye umunsi ari soko kuri komine mabanye urumva ntiwiyingira rero terere kagafakuro yandikishirije ko kwa muganga naho nyine ako ababwira ko utabyaye ngo tuhagaze n'agafakuro yandikishirije
none ubona ngaho abanyagihugu bazitaba kuja kwiyandikisha
ariko ntibazitaba cyane niba batari icyo babigiriye Onda ora da cina una ferrovia che sta da mangiando i vigili a fare la campagna naia come turista ora ma vedi che non era per me non era so la gente
ah ma era vai a fare avanti
ma magari no ma quindi che era come si ganga ma no che era ma che vedo che non mi
viene ora bagna che go già kira gusti
la che avete corrido da sapere di fare parigiana questa cosa non corrido a causa di che cosa era dova sono ancora guardando
Umunyagihugu rero twashimye guhindura ijwi kumva z'umutekano wiwe akaba yaganiriye na Valerie Mucho ukubona rero abarundi birirwa barakubagurwa kugira baje kwiyandikisha ngo bazokwitabira amatora yo guhindura igirizwa nshingiro babanje kubuzwa bumwe mu burenganzira bwabo ngo ni ikimenyetso kitabesha ko barundi badakeneye kwibwirizwa nshingiro rihinduka nk'uko Petero Nkuru nziza byifuza ivyo bigashikirizwa na Epitase Nshimirimana avugira umugambwe wa MSD abarundi bagahamagarirwa rero kujya umutima amenyo ngo ntibacike intege bagume bafatanye mu ndango Petero Nkuru nziza nabo itaka gwikiwe ntibazotsinda abarundi nk'uko bivugwa na Epitase Nshimirimana n'umuvugizi w'umugambwe MSD
ibiriko birashikira abarundi muri kino gihe naho biteye ubwoba byari bikwiye kubera icigwa Petero Nkurunziza akabona ko izo ari karagiha byo guhindura ibyirizwa shingiro abarundi batabishaka kuko iyaba abarundi bashaka ko ibyirizwa shingiro rihinduka ntibari kurinda gutwarwa ku nguvu mu kugenda kwiyandikisha cyangwa ngo bagende bari ku kimoko n'igiture cy'abitwa ko ari abategetsi iyaba abarundi bakeneye ko ibyirizwa shingiro rihinduka kubera iki imbonera kure zibasanga mu mihani wabo mu ndimo kubabuza imirimo yabo y'abarundi bakeneye ko ibyiriza shingiro rihinduka by'ukuri ni kuko ibarinda guhigwa no gutegegwa n'imbonera kure bagakugwa mu miduga yabo bakaruzwa kwizira mu masoko n'ahandi ngo niberekane ko bagiye kwiyandikisha twashaka kumubwira Petero Nkurunziza mbere n'abamubesa ko bamenya neza ko iyi ntambara batanguye uko bigenda kose badashobora kwitsinda yitegure bitari vya kera kumara mari imbere y'abarundi yirirwa arabisha kandi yirirwa arakorera ibidakogwa ku munsi ku munsi naye abarundi bose iyo bava bakagera tubasaba kudacika intege na gatoyi babandanye nyabu n'abari hamwe bose urugamba turimo rwo kugwanira agateka kacu n'iki gihugu cacu cabizi neza ko dutegerezwa kuzorutsinda kuko ntambonera kure Nkurunziza fife zishobora kugwana n'abarundi twese ngo zidutsinde nta bapolisi cyangwa abasirikare Nkurunziza fife bashobora kubuza no kugwanya abarundi bose twahaguru
Epitase Nshimirimana yakavugira umugambwe MSD inkuru ya nyuma yano makuru yerekeye agateka kazi na muntu abantu 24 barishwe abandi barabugwa irengero 33 nabo barahagarikwa bidaciye amategeko nkuko tubisanga mu cegeranyo cyo mu kwezi kwa mbere cy'ishyirahamwe akati Burundi cegeranyo gishyira ahabona ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu muri rusange kugaruka rw'imbonera kure rushyigikiwe na bamwe mu bajeje intwaro baratungwa agatoke mu birirwa barafata abantu mu bice bitandukanye by'igihugu cyose babagiriza kwigisha gutora oya mu mugambi wo guhindura ibyirizwa nshingiro ry'u Burundi kurikira Augustin nimubona ari mu gisata cyo kumenyesha makuru mu ishyirahamwe akati Burundi
muri iki cegeranyo hashoboye kumenyekana abantu 24 bagandaguwe abandi barahabwa irengero 33 bahagaritswe hadakurikije amategeko hamwe na 19 bahohotewe ubuzima icyo cegeranyo kirerekana ko kuva aho Petero Nkurunziza atangurije ibijyanye n'ihindurwa ry'ibyiza shingiro ubwicanyi yahagarikwa ry'agasakisaki hamwe n'ihohotewe ryakirimo umuntu byiyongereye cyane aho abenshi bafatwa baba bagirizwa kwigisha kuzotora oya kuri iryo hindurwa ry'ibyiza shingiro akati Burundi irerekana muri icyo cegeranyo iterabwoba rikorerwa abanyagihugu n'abategetsi bamwe bamwe aho mu ntara ya Makamba buramatari aherutse kuvugira mu nama yariko agirisha abarongoye ubuzima bwa leta kolegwa mu ntara ya Makamba. Iyo nama ikaba yari yerekeye kwegeranya amaborodere y'amafaranga ibihumbi 50 yo guterera amatora abwiza gutangwa n'umuntu wese atwara akazi muri iyo ntara. Yari yamenyesheje ko umuntu wese ashaka ko abandi biwe bataba imfubyi cyane ashaka ko bakurira mu mahoro ko abwirizwa gutora ego mu itora rijanye no guhinyanira ibwiza shingiro, aca yongera gategeka abarongoye ubuzima nta yamakamba kugenda kubwira ubwo butumwa abo bajije kurongora. Akate Burundi irateka na mutima hagaze niho nyangwa yateka k'abanyororo aho bakuru b'amabohero babuza abanyororo kuja kwivuriza hanze bashobora kuronka abaganga babinonosoye bataboneka mu mabohero. Akati Burundi kigahereza cegeranyo isaba leta y'u Burundi guhagarika vuba ubwo ruhigi rw'abatavuga rumwe nayo ibagiriza ngo bariko bigisha kuzotora oya ku bijanye n'ihindurwa ry'ibwiza shingiro. Akati Burundi iraniza isaba amakungu gukoresha ihagarara afise mu gutuma leta y'u Burundi reka guhinyanira ibwiryo bwiza shingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha aya makungu nyene yahagarikiye.
Ni kuri makuru yavugwa muri akate Burundi mucegeranyo bajije kudushikiriza nshenso zirako ano makuru mwakoze mwese kuba mwadukurikiye bakoze bagenzanje mu ruganda kumesha makuru ga radio Nzamba badufashije kugira ano makuru abashikire Todomire Manirambona na Patrick Mitabaro twari kumwe muri sijo tubifurize kugira aho muba mwese nahuta.